Iyiri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwaramutse neza ikaze kuri radio yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwe yateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyz Bigirimana.
Mwaramutse Tomasi muri Kenya ejo kuwa kane haratangujwe guha urucancu rwa COVID-19 abanonotsi ba Kenya bazoja mu nkino za Olympique zizoba mu bihe by'iki mu gisagara cha Tokyo mu Buyapani. Kenya ni igihugu gifise abanonotsi rurangiranwa ku isi, cizeye kuzotwarayo umugwi w'abashika ijana muri izo nkino zo muri Tokyo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'inkino za Olympique muri Kenya, Francis Mutuku, yavuze ko abazocandagwa barimo abanonotsi, abamenyereza, abategetsi hamwe n'abandi bazoherekeza uwo mugwi. Abaganga ku mugwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburengero muri Sudani bavuga ko ibitigiri by'abasize ubuzima mu gutana mu mitwe kwabaye hagati ya moko byaduze bishika ku 125 hamwe n'abarenga 200 bakomeretse. Umwe mu baganga bigisha ku bitaro biramura abaganga i El Geneina yavuze ko ivyo bitaro byaherewe n'ibikoresho byo kuvura abakomeretse muri ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa gatandatu. Muri Afrika kandi ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ejo kuwa kane byariyemeje gukorera hamwe mu guhasha intagondwa z'abayisilamu zateye mu ndwi iheze igisagara kiri mu buraruko bwa Mozambique. Abakuru b'ibihugu bitandatu bya SADC bahuriye mu biganiro ku murwa mukuru wa Mozambique Maputo inyuma y'indwi zibiri habaye igitero mu gisagara cha Palma cyahitanye abarenga 10 kandi gikura mu ngo zabo abaharurwa mu bihumbi. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko iyo nama yemeje ko inteko za SADC zigiye kunagurwa kandi zigahabwa uburyo mu gihe cyihuta kugira zije gufasha. Abaperezida ba Mozambique, Malawi, Tanzania, Botswana, Afrika y'Epfo na Zimbabwe nibo bitabiriye iyo nama yamaze iminsi ibiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho ari bitera soni kuri Amerika nk'igihugu. Ejo kuwa kane yategetse ko hashyirwaho amategeko ruhashya ku nkoho zimwe zimwe kandi asaba Kongere ya Amerika kuvugurura itegeko ryataye igihe ku nkoho zica mu kiganiro yaremesheje kuri White House imbere y'abashingamateka hamwe n'abanyagihugu bagize ingaruka z'ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe inkoho. Perezida Biden yavuze ko ubwo bwicanyi ari kiza mu bindi bihanze Amerika. Biden abishikirije inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho bwahitanye abantu 8 mu gisagara cya Atlanta muri Georgia mu manuko bwa Amerika hamwe n'abandi 10 biciwe mu gisagara cya Boulder muri Colorado mu burengero bw'igihugu. Hatibagiwe umwe yishwe ejo kuwa kane, abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka muri Texas haheze amasaha make perezida atangaje ibi. Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane yarinjiye ku mugaragaro mu mugwi w'ibihugu bihurikiye muri ONU yiyemeje kurwanya ihindagurika ry'ibihe no guharanira umutekano. Ni kimwe mu byo leta ya perezida Biden yiyemeje gushyiramo ingufu mu guhangana n'ingaruka zose ziterwa n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari ikibazo gihanze ONU kandi ari ikibazo cy'umutekano ku baba ku isi bose. Yavuze ko ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi buza bwaramaze kwemeza ko ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Ambasaderi Greenfield yavuze ko ikirere gihindutse ibintu byankenerwa bikenerwa mu buzima bw'abanyagihugu nk'ibifungurwa n'amazi bikena cyane cyane mu bihugu bikenye kandi gakiba intandaro y'ubwicanyi. Uwo mugwi wa ONU wiswe abagenzi b'ikirere n'umutekano washinzwe mu 2018 kandi kugeza ubu aho Amerika yinjiriye ugeze ku bihugu 56.
Aloyz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti banywanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet wayeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu mu Rwanda kandi muradukurikira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 31 na 41 Ingingo z'ingenzi z'amakuru mu Burundi abanyeshuri bose bagiye gutangira igihembwe cya gatatu bagomba kubanza kwipimisha virusi ya corona guhera uyu munsi kuwa gatanu
birasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku 30 basanzwe biga mu mashuri yisumbuye y'indaro y'uko cyose oza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu
Ministri w'ubuzima w'u Burundi Dr. Ndikumana Tade yaraye abivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Muri aya makuru kandi turagaruka no ku rubanza rw'abahoze mu buyobozi bwa FDLR bari gutera ubwoba mu Rwanda. Naho ministri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri Afurika aragenderera ibihugu bya Angola na Senegal. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane ntimuje kure muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko narimaze kubibabwira mukanya mu ngingo z'ingenzi leta y'u Burundi yarayitangaje ingamba nshya zo guhagurukira kurwanya icyorezo cya virusi ya corona mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yarayagiranye n'abanyamakuru aratubwira ibyavugiwemo
muri icyo kiganiro cabereye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikiranganje Tade Ndikumana yamenyesheje ubukiza cha COVID-19 kigiye kugwanya amashuri yo mu Burundi yamenyesheje uko bizogenda kugira abanyeshuri 30 biga baba mu ndaro bapimwe imbere gusubira ku ishuri ku munsi w'Imana
dusanzwe dufise abaganga abahinga basanzwe bari mu burere bw'ubuvuzi kwari 47 bakaba bagize umugwi w'abantu 11 ku karere k'ubuvuzi uko ari 47 hakaba nabandi leta yiherutse guha akazi bavuga ku mwaka bajya bahinga bapima bashika 70 abo ni bazokora ico gikogwa bafashanije n'abasanzwe bakora mu shikiranganje abanga mu gisagara ca Bujumbura canke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara ca Bujumbura bazokwakirwa hajya kuri Bonakeye adashobora gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro by'akarere mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro by'akarere mu Ruziba agati mu gihugu naho ku ntara zose bazoja ku bitaro by'intara abari mu burego buvuzi bazoja ku bitaro by'akarere
abazo batashoboye kwipimisha muri cyo kiringo kubera imvo zitandukanye nabo nyene ntibibagiwe umushikiranganje Ndikumana aravuga uko nabo bazopimwa
kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo ni bubashoboke kugira ngo muri iminsi 3 bashobe kuba bashobe kuja ku ntara cyanke ku bitaro by'akarere bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tubatwashyizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe biga ko kugira batashoboye kuja kwipimisha muri iminsi 3 nabo bapime imbere y'uko binjira mu ndaro ivyo rero bizoca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane abo bazosanga nabo baranduye nta muti w'ishibere hazo hariyo n'abaganga baheze bakabaha imiti hanyuma bakarashira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi
mu gihe mu Burundi abiga bataha ari bo benshi umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko nabo nyene bazobagenero umunsi wabo muganga Ndikumana arasigura ko icyo gikoko kizogenda
abanyeshure tuzoheza turabe ingene tuzobafasha kuko basanzwe baba mu kibano tubananya duhimiriza tuvuga tuti uwumva afite ibimenyetso agenda yipimisha hanyuma tuzoheza turabe ingene nabo nyene twobagenera umunsi mugabo nk'uko mubizi abanyeshure bose bagira ku 2,500 biga mu mashuri y'u Burundi birumvikana yuko atawo cabigira ku mugabo kubera twabonye ko igihe abanyeshuri bava mu buruhuko bwa Noeli baja mu mashuri y'indaro hariho bagiye baranduye baranduza abandi banyeshuri nico gituma twashatse yuko duhera kuri 30,000 kugira ugiye kwiga agende mu ndaro yorohewe adashobora kwanduza abandi kunazi ko baba basanzwe babana baba hamwe.
Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu ndaro barashimiye iyo ngingo, naho hari abatizeye ko izoja mu ngiro.
Ingingo nziza kandi iratomoye cyane, ariko ko yabivuze ziki bizokurikizwa niho cyabaye ikibazo gitoya. Nesiki nane bose bazo kwipimisha kujambo make ingingo yugira abantu bose bipimishe yana ingingo nziza nukuri ibyo arimviza gose, ariko rero ikibazo kiri cyahani nyene sinzi ko abapima bahari bakwiye, sinzi ko ibikoresho byo gupima bihari bikwiye, sinzi ko bazomenya ko uyu yipimisha cyangwa atipimishije. Rero ibyo byose ni umuntu yabibaza.
Jewe nk'umubyeyi mfise abana ndongika mu buraro, iyo ngingo ni sawa ndayishimye, nkasaba ko yoja mu ngiro abana bose bozoja mu buraro ko bogenda bapimwe kugira ngo baze bahwanire mu ishuri bazi ko bose bakomeye. Gusa twasaba ko abo basanga bagwaye ko bopima n'imiryango yabo baba bavuyemo.
Muri iyo minsi itatu igenewe abanyeshuri, umushikiranganji Ndikumana asaba Abarundi eka n'abanyamahanga baba mu Burundi bashaka kwipimisha kubanza kubangira, kiretse ufise ibimenyetso vyerekana neza ko yoba yaranduye umugero wa corona nta wundi azakigwa. Anamenyesha ko abo banyeshuri kutazo kwitwaza ikarata y'ishuri atazakigwa. Mu kwezi guheze umushikiranganji Tade Ndikumana yari yamenyesheje ko Abarundi bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 barenga 200,000, abamaze kwitaba Imana nabo bapimwe bakaba ari 6. Kugeza ano mango tubashikirije ino nkuru, nta rukingo ruragera mu Burundi mu gihe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda arabamaze kuronka urugira kabiri. Prosper Ntawugwamiye, umuvugizi wa leta y'u Burundi, yamenyesheje ku munsi wa 5 w'indwi heze mu Kirundo mu kiganiro kigenewe abamenyesha makuru n'abanyagihugu ko Burundi butansi inkingo, ariko ko burindiriye kwishyiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rizemeza. Ati izihari ubu zishobora kugira ingaruka, ivyo navyo bira bihugu vyazakiriye, ari nacyo gituma amenyesha ko Burundi buzokwitonda kugira bufate ingingo ibereye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tugume mu Burundi, aho ministri w'ubutabera Janine Nibizi nawe yaraye agiranye ikiganiro n'abanyamakuru, ariko we ni ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi zo gufungurwa n'umukuru w'igihugu, ariko na nubu bakaba nta numwe urarekurwa. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iki kiganiro.
Mujyaniro yahamenyesha makuru kubijanye n'imikorere y'igisata cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma ingingo ya perezida iha ikigongo y'abanyororo itaraje mu ngiro, kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa igisinywa. Janine Nibizi yamenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine,
twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza, ndetse hakazotangwa n'inyigisho gisho ingene abo kuru b'imitumba abajeje imitumba aba mustanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye bakabakira nk'abo bahorana bakabakira nk'abavukanye imbere y'uko bataha imbere y'uko basubira iwabo ihumure ni ryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije kandi niyo bazoba bari bazoguma bari kubarakurikiranwa
ntabariza rimwe amashyirahamwe hanyuma agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasavye ko afite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro Jean Marie Nshimirimana mukuru waryo
ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabo naho bibihumbi 50 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twene dutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti nihafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afite ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira
ibi umfatso n'ibizi yasanga atampari bikwiye gutera
wa muntu wa mufungwa turamurekuye niyitahire y'amafaranga atayarishe none wabaye umubyeyi wande waretsende iyaba ari ngira ngo nka leta nyene mubyeyi ari nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu hari abasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hari abandi kiri umushikiranganji w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari babavuga bati turi n'abantu aho nikora bikigwa bikarabwa neza tifumbure none kuyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza akava hehe kigaheza kikigwa ingene ayo mafaranga azorihwa n'uzoyariha mugabo ntitwoca tuvuga ngo muri rusange ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishi y'akababaro yije yamukoreye mutu uwo muntu naca ataha n'ubundi ni wamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishi nicyo gituma leta ari umubyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura
kugeza ubu ariko hamwe mu mashyirahamwe yahanye agateka akazina muntu babona muri note bajya kurekura abanyororo uruyeri gukungumiza mu munyororo wabafungiwe ibyiyumviro bya politike nk'uko Jean Claude Ntiburumunsi yajejwe amategeko muri akate burundi yabyiganije ujya
tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano 2015 reka mbere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana bashigikiye imigwi igwana ugaca usanga biri muri ibya byaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa icyo cyaha iyi ngingo utamuraba cya bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
mu mabahero 11 yagize Uburundi habarizwa abanyororo barenga 12 700 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,494 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko ry'ikigongwe imbohe 5,255 ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero Urikaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika mu Rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse mu gihe kitaramenyekana urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa FDLR Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba. Urukiko rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi. Eric Bagira Ubusa aratubwira inkuru irambuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ibihabanye n'iby'ijwi rya Amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda risanga kirafunze. Ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika urubanza kubera inteko iburanisha urubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha. Iyo nteko iburanisha urubanza ikuriwe n'umucamanza bwana Antoine Muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba. Ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera naho bariganwa 13 ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana Jean-Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide woherejwe n'igihugu cy'u Buholandi kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka ushize 2016. Aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda baregwa ibyaha 6 birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi, kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi. Bombi Ignace Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara bemera ibyaha 4 muri 6 baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa FDLR ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwarwo rwose mu kurema. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda, uwo mutwe wagiye ugabugahitana bamwe. Bavuga ko nta ubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange, bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba. Abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu, bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe, bamwe muri bo bakana bashinga imirimo ikomeye mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru ntitwari twakamenya itariki urubanza ruzimurirwaho. Gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ku mupaka wa Bunaga n'uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019, ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Aho bagira ubusaye ijwi rya Amerika I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ministri w'intebe wa Espanya Pedro Sanchez ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 muri Afrika. Yaraye arutangiriye mu gihugu cy'Angola, uyu munsi arajya muri Senegal. Sanchez avuga ko ibi bihugu bibiri bifite uruhare rukomeye by'umwihariko mu bikorwa byo gukumira abimukira banyura amayira y'amagendu bajya gushaka imibereho myiza mu Burayi n'ibibazo byo gupfa n'abarohama byose muzi. Muri iki gihe Espanya ifungiye abimukira ibihumbi n'ibihumbi mu birwa byabyo bya Canary, irimo irashaka uburyo bwo kubasubiza mu bihugu bakomokamo. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Madame Karine Kaneza Ntandurya ukorera mu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch hano i Washington DC, amubaza uko yakiriye uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez muri Afrika.
Bwacu iyo migenderanire umushikiranganji mukuru wo muri Espagne asa n'uwutanguye mugabo nkumbura ariko arabandanya hagati y'igihugu cya Espagne na Senegal na Angola, tubyakira neza ni byiza. Mugabo turifuza gushimikira ku bibazo bitari bike uwo mushikiranganji yoshobora nabo bazohura bo muri Senegal na Angola bashobora kuzokorera ku, kandi nkumbure ibibazo bidasa ku makuru dufise bidasa n'uko biri kuri agenda ya voyage yiwe. Icya mbere twifuza kwibutsa ni uko ibihugu byo muri Union Europeenne atari ubwa mbere bagize imigenderanire cyangwa baganiriye n'ibihugu byo muri Afrika ku bibazo bijyanye n'iterambere, ibibazo bijyanye na sekurite n'ibijyanye ku buzima no kunyifata n'ingene barinda kujeha ikibazo cy'abimukira. Ubwa mbere bibaye tukaboneraho n'uburyo bwo kwibutsa some yabaye mu 2022 aho Espagne yonyine yashoboye usaba yuko haba ibihano bikomeye gusumba ibyari biriho byofatira abimukira. Tugere rero icyo kibazo kigira gutera ama preoccupation kuko turifuza yuko iyo bariko baravuga nk'ikibazo cy'abimukira bagifata muri globalite yacu.
Muribaza rero ubwo rugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa Espagne, biravugwa ko igitigiri cy'abimukira bafata inzira ica muri Mediterane bagerageza gushika i Buraya co bacaragabanutse kubera ingingo zafashwe n'ibihugu by'i Buraya hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu buraru kunkengera ibahari Mediterane. Ubu iyo nzira abimukira batakifata cyane ubaca muri ibahari Atlantic bagaca mu mazinga ya Kanari yegukira Espagne. Mbwaza ko ico gitumye aja muri Afrika.
Ico ntacho twomenya mugabe ico tuzi ko igitigiri kinini cy'abimukira muri Afrika kiri muri Afrika nyene. Ico ni cambere kuri ico gitigiri cyo cyaragabanitse muri mu 2020 birashoboka nkumbure kubera ikiza cha COVID. Twari twibaza yuko ico tuma igitigiri cy'abimukira kiba kinini nya si COVID gusa, hariho niho nyango ry'amategeko.
Birazwi abapfunzwe bapfungiwe mu mazinga ya Kanari yegukira Espagne ari abantu 2000 muri abo bimukira. Abategetsi b'icyo gihugu bakabizeye ko bazobasubiza mu bihugu byabo, abenshi muri bo bashoboka bashobora kurungika ngo vyaba kugushaka kwawe cyangwa ibice mu masezerano n'amareta y'ibihugu baje bavamwo. Ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu rijejwe agateka ka muntu, icyo kibazo mucumva gute?
Ego kuko icya mbere no kumenya icatumye bava muri ivyo bihugu, icatumye basaba guhunga iruhande baca muri izo nzira ziteye ubwoba kandi zitoroshe bari bituma bikomeye kandi bigoye. Hama ikindi nacu hariho amategeko rega unza makungu, hariho amategeko aproteje amadwa y'abimukira. Ayo mategeko ni ukubanza kuraba yuko ariko arakurikirwa. Burya igihugu kikwakiriye icyo ari cyo cyose tegerezwa kuguha uburenganzira bwo gushobora kwiyegeranya kandi kidashobora kugusubiza inyuma mu gihugu wavuyemo, inyo bazi neza wabasobanuriye neza yuko ufise impambari kutinya kushobora kwicwa canke gupfungwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabayi isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu
Know you're welcome.